mbanira duizwi hirya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda, urubanza rwa Aimable Karasira impirimbanye uburenganzira bwa muntu rwagombaga gutangira uyu munsi rwasubitswe.
Maitre Evode Kayitana akambwira ko basabye isubika rubanza ku mpamvu ebyiri. Iya mbere, Karasira akirutse icyorezo COVID-19 ntaratora agatege.
Turahamagara Eric Bagira ubusa i Kigali. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendereye kuri uyu wa kabiri intara ya Mwaro, ahamagarira abanyagihugu kwicungira umutekano.
Ati igihugu ni cyanyu, ati kandi nta terambere rishoboka atamutekano. Aho yibukije abanyamwaro yuko bo nyene bohagararira umutekano, umwe wese ku ruhara rwiwe ati umutekano ni karahara mu Rwanda ntibacura.
Eveline Mutoyi umuvugizi wa Perezida w'u Burundi, Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bari ku rutonde rw'abategetsi 37 hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe riharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru RSF rivuga ko babangamiye cyane ubwo bwisanzure. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayategure kandi maragezweho na mugenzi wacu Aruyizi Bigirimana. Aruyizi wirweho.
Ndagize mwiriwe Veniste, mwiriwe namwe muduteze amatwi muri aka kanya. Tuyahere ku mugabane wa Afrika. Abategetsi bo muri leta ya Kaduna mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria barugaye amashuri 13 inyuma y'aho abanyeshuri barenga 140 banyururijwe ku munsi wa mbere ku ishuri ryisumbuye ry'Ababatiste. Iri yugarwa ry'amashuri rikurikiye ibitero by'abitwaje ibirwanisho ku mashure. Ivyo abategetsi bavuga ko bihungabanya ivyigwa vy'abana. Abategetsi barongoye amashuri muri yo leta ya Kaduna bavuga ko ayo mashuri yugawe 13 aboneka ko ageramiwe n'umutekano muke. Iki gitero cyo kunyuruza abana giherutse kibaye icya kane gikozwe mu mezi 5 gusa. Umuryango wa nyakwigendera Kenneth Kaunda yahoze arongoye Zambia waritwaye cyo ku munsi wa kabiri muri sentare usaba ihagarikwa ry'amaziko ya se wabo atekanijwe kuri uyu wa gatatu mu kibanza gishingurwamo abahoze ari abaperezida kiri Lusaka ku mugwa mukuru. Kaunda yaharaniye ukwikukira yasandavye ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu guheze. Bamwe mu bana n'abuzukuru biwe basabye sentare y'i Lusaka kwatofuga kuri uyu wa gatatu. Bakeneye ko iyo sentare ibemerera akazofuga haruhande y'umutambukanyi wiwe Betty Kaunda yafuye mu mwaka w'ibihumbi 2012 nk'uko yari yarabisabye. Urwandiko rwarungikiwe sentare rwatewe ko imikono n'abana ba Kaunda hamwe n'abuzukuru batari bake. Leta ya Zambia ntakiravuga kuri ivyo byasabwe n'umuryango wa Kaunda. Amakuru yerekeye Afrika kandi, Tunisia yaratanze integuro y'itegeko mu kanama kauni kajejwe amahoro n'umutekano isaba Ethiopia guhagarika kuzuza amazi yo mu ruzi Nil mu rugomero rwayo rukirimwo amatati. Ubwo rugomero rw'umuyaga nkuba ruteye amatati agiye kumara imyaka 10 hagati ya Ethiopia, Misiri hamwe na Sudani. Ethiopia ivuga ko umugambi uhambaye ku iterambere ryayo, ariko Misiri na Sudani bafise ubwoba kushobora gutuma abanyagihugu babo babura amazi. Iyo ntego y'itegeko yatanzwe na Tunisia isaba ibihugu byegwa n'ayo matati kubanza gusubira mu biganiro nk'uko byasabwe n'ubumwe bwa Afrika hamwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU. Iki ni igice cya kabiri cyo kuzuza amazi muri urwo rugomero gikozwe na Ethiopia. Icya mbere cyabaye mu mwaka uheze. Umushikiranganji wa Misiri ajejwe iby'amazi yatangaje ko mugenzi we wa Ethiopia yabimumenyesheje ku mugaragaro ku munsi wa mbere ko agiye gusubira kuzuza amazi muri urwo rugomero.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwavugwa mu yandi makungu, ibihugu rutura bya Buraya byashikirije makenga ejo ku munsi wa kabiri ku ngendo ya Irani yo kurushiriza kuyungurura ubutare bwa uranium muri programme yayo ya nuclear. Abashikiranganje b'imigenderanire b'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi bavuze ko iyi ntambuko igiye gutambamira ibiganiro bibera ivyene muri Autrichia bitumbereye kunagura amasezerano ya nuclear yo mu 2015. Ikigo mpuzamakungu kigenzura ibigwanisho by'ubumara cyatangaje ku munsi wa kabiri ejo ko Irani itumbereye kuyungurura uranium gushika ku rugero rw'ibice 20%. Ibi bigaca bishobora guca bihagarika ibiganiro biriko bibera i Vienne. Ingingo ya Irani izoyishikana ku ntambuko yegereza guhingura ikigwanisho cya nuclear, naho Irani ubwayo yama yavuze ko atari byo itumbereye. Mu Burusiya, abategetsi bavuga ko igihugu kiri mu iyongerekana rishasha ry'abandura umugera wa corona, n'inyuma y'aho Burusiya bwaheruka kuvuga ko bwatsinze uwo mugera. Abategetsi bavuga ko uku kongerekana kw'abandura kwatewe na Delta, ubwoko bushasha bwa COVID-19, hamwe n'abanyagihugu bagitinya kwicandagisha. Abahinga mu by'amagara y'abantu mu Burusiya bavuga ko 12% by'Abarusiya aribo bamaze kwicandagisha gushika muri iki gihe, naho leta yamamaje bikomeye urucanco rwayo Sputnik V mu ntango z'umwaka. Abandura biyongereye inshuro zitatu mu ndwi ziheze, umugwa mukuru wa Moscow ukaba usinzikaye kurusha ahandi.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu Radio Inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya Shuti Wevu ku metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku mbuga rwa interineti kuri www.radio.wa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni zo wa radio yacu
Juanyu Muntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Juanyu Muntara, Juanyu Muntara, Juanyu Muntara.
Ikigali mu Rwanda, urubanza rwa Aimable Karashira impirimbanyi uburenganzira bwa muntu rwagombaga gutangira uyu munsi rwasubitswe. Yagombaga kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha buramurega ibyaha bya jenoside no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Eric, wiriweho?
Wiriho neza Virusse Nshimiyimana.
None amakuru ya nyuma ahari kwiburanishwa by'urwo rubanza na yahe?
Amakuru ahari ya nyuma kuburanishwa by'urwo rubanza kuko ubibwiye abakurikiye Radio Ijwi ry'Amerika nuko rumaze gusubikwa ku mpamvu zasabwe n'abanyamategeko bamwunganye.
Abo banyamategeko bakaba babivugaho iki, byagenze bite, byatewe n'iki?
Mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ko abanyamakuru nta n'umwe wabashije kwinjira nkurikije amabwiriza twahawe n'igipolisi turi hano kuri kasho ya polisi Kicukiro, aho Karasira afungiwe kubera ko harakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype kubera amabwiriza yandi yo kwirinda icyorezo COVID-19. Ariko nagumye kwandikirana n'umwe mu banyamategeko bunganira bwana Aimable Karasira, uwo ni Maitre Evode Kayitana, akambwira ko basabye isubika rubanza ku mpamvu ebyiri. Iya mbere, Karasira akirutse icyorezo COVID-19 ntaratora agatege. Iya kabiri, bari barandikiye ibitaro bya kaminuza biba i Kigali CHUK basaba ko byakwemeza cyangwa byasubiza ibaruwa babyandikiye igaragaza ko Karasira yahivurizaga uburwayi bwo mu mutwe. Nabajije Maitre Kayitana igihe yaba yaratangiye kwivuriza ubwo burwayi bwo mu mutwe, ambwira ko yatangiye kwivuriza CHUK mu 2018, ariko nanone wasubira inyuma kuva mu 2003 ngo yivurizaga mu bitaro bya CHUB i Butare, nabyo ni bya kaminuza, ari naho Karasira ubusanzwe yigishaga muri kaminuza. Maitre Kayitana akambwira ngo impamvu babisabye cyaba ari ikibazo kuba wafunga cyangwa wahana umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe.
None Eric bagira ubusa watwibutsa ibyaha Aimable Karasira aregwa n'inkomoko yabyo.
Twibukije abakurikira radio Ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana Karasira araregwa ibyaha bya genocide n'icyaha cyo guhakana no guha ishingiro genocide gukurura amacakubiri ndetse no kunanirwa gusobanura umutungo inkomoko y'umutungo bamusanganye amafaranga oribu cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ko ari menshi ntayasobanura umutungo inkomoko yawo noneho akanaregwa ibyaha by'ingengabitekerezo ya genocide ndetse n'ibifitanye isano nayo inkomoko y'ibyo byaha rero byose bituruka mu magambo Karasira yagiye acisha ku miyoboro ya YouTube itandukanye abantu bagiye baganira nawe akavuga ko mu rusange ngo genocide itateguwe genocide yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida General Habyarimana na mugenzi we Burundi Cyprien Ntaryamira ariko nawe ubwe akagira umuyoboro wa YouTube yari yarise ukuri mbona aho hose Ribu yari yarutangarije ko agifatwa byaje kurusanga baje gusanga kuri iyo miyoboro itandukanye ari bagiye kugira ayo magambo urubanza nkakwibutsa ko rwimure ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka.
Eric bagira ubusomyi makuru w'Ijwi ry'Amerika Kigali ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza.
Nanjye ndagushimiye Venuste Nshimiyimana nawe ugira umunsi mwiza.
Ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru Reporters sans frontières mu ntangiriro z'iki cyumweru ryatangaje urutonde rw'abategetsi 37 bo hirya no hino ku isi rivuga ko babangamiye cyane ubwisanzure bw'itangazamakuru. Muri abo harimo Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ku nshuro ya mbere, kandi umukuru w'igihugu cyo ku mugabane w'Uburayi ari kuri uru rutonde Geoffrey Mutagoma.
Subwa mbere uyu muryango ukorera i Paris mu Bufaransa uvuga ko ubutegetsi bwo mu Rwanda butoteza abanyamakuru cyane cyane ababunenga n'abavuga ibitagenda neza. Mu cyegeranyo gishya yasohoye kuri uyu wa mbere, Reporters sans frontières yongeye kuvuga ko abanyamakuru banenga gahunda z'iterambere rya Leta y'u Rwanda cyangwa umukuru w'igihugu batotezwa cyangwa bakagirirwa nabi. Iyi raporo ivuga ko abanyamakuru bagera kuri 30 bavuye mu gihugu bahunze kuba bagirirwa nabi, naho abagera kuri 12 bakaba barakatiwe igifungo kirekire. Kuri Perezida Museveni, Reporters sans frontières yavuze ko atuka akanavuma abanyamakuru abita abaswa, abanzi b'igihugu cyangwa bakwirakwiza ibihuha. Ivuga ko ibi bituma inzego zishinzwe umutekano zibiraramo zikabagirira nabi ziteretse kwangiza ibikoresho byabo. Reporters sans frontières ivuga ko abamamaza babuzwa gutanga amatangazo mu binyamakuru bimwe na bimwe mu rwego rwo kubikenesha ngo bive mu nzira. Ijwi rya Amerika yagerageje gushaka urwego rushinzwe kuvugira Leta y'u Rwanda n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ngo bagire icyo bavuga ku byatangajwe n'iri shyirahamwe, ariko ntitwashoboye kubabona ku mirongo yabo ya telefone. Gusa Leta y'u Rwanda yavuze kenshi ko ibivugwa n'imiryango nk'uyu ntaho bihuriye n'ukuri kubwisanzure bw'itangazamakuru buri mu Rwanda. Ivuga ko uretse kuba haragiyeho urwego rw'itangazamakuru rwigenzura ubwarwo, hanavuguruwe itegeko rigenga itangazamakuru hagendewe ku nyungu z'abanyamakuru ubwabo. Ku byerekeye abafatwa n'abafungwa, ivuga ko umunyamakuru wakora icyaha bitamubuza gukurikiranwa nk'undi muturage wese wishe itegeko. Undi ubona iki cyegeranyo nk'ikitaba urugero nyarwo rwo gupimiraho ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihugu runaka ni Ernest Sagaga, uyobora urwego rushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru.
Iyo ushaka kureba uko itangazamakuru rimeze, ntabwo reba gusa position y'umukuru w'igihugu, ureba muri rusange inzego ziriho mu gihugu, ureba muri rusange ibiteganywa, ureba muri rusange amategeko abari muri icyo gihugu ajyanye n'itangazamakuru n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ibyo ni byo umuntu yaheraho kugira ngo abone icyo avuga ku byo mumbwiye, ariko ubwanjye kugendera ku mukuru w'igihugu sicyo kimenyetso cyakagombye kuba gifatirwaho mu kuganira ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Ku nshuro ya mbere muri icyo cyegeranyo hagaragayemo igihugu cy'Uburayi, nabwo nanone ndasubira kuri icyo cy'umukuru w'igihugu bavuze, kandi Uburayi ahanini usanga ari bwo ubundi abantu batekerezaga ko hari ubwisanzure bw'itangazamakuru kuruta mu bindi bihugu bya Afurika. Ibyo byaba bivuze ko ahazaza h'itangazamakuru ku isi hari mu bihe bikomeye.
Ugize neza kumbwira ko n'urwo rugero rw'Uburayi bafashe, kuko niho mperaho mvuga ko icyo cyegeranyo gifite ngira ngo bw'ibibazo kurusha ibisubizo cyatanga kubera ko dufashe nko mu Burayi niyo mukuru w'igihugu cyangwa se mukuru wa leta kuko biratandukana yaba afite imyitwarire cyangwa se ahagaze ku itangazamakuru ubwabyo byonyine ntabwo bihagize kugira ngo bibe byadindije itangazamakuru kuko hari inzego nyinshi cyane mu gihugu ubwacyo tuvuge cyane ku mugabane w'i Burayi ariko noneho no ku mugabane wose hari inzego ziriho inzego zariya amashyirahamwe anyuranye ashyira imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru ntabwo nkeka ko nk'uko nabivuze icyo ari ahantu umuntu yahera iyo bita mu gifaransa base cyangwa basis icyo ubwabyo rwose ku giti cyanjye ntabwo mbona ko aricyo cyatanga igishushanyo nyakuri cy'ubwigenge bw'itangazamakuru mu gihugu icyo ari cyo cyose.
Ku nshuro ya mbere mu myaka itanu ishize uru rutonde kandi rwanagaragayeho abagore babiri, Sheikh Hasina, minisitiri w'intebe wa Bangladesh kuva mu mwaka w'2009 na Carrie Lam, umuyobozi mukuru w'akarere k'ubutegetsi ka Hong Kong kuva mu mwaka w'2017. Umunyamabanga mukuru w'umuryango Reporters Sans Frontieres, Christophe Deloire, yasabye za leta hirya no hino ku isi kwamagana itotezwa ry'abanyamakuru. Uyu muryango wavuze ko rikorwa n'abategetsi 37 washyize kuri uru rutonde. Yavuze ko bidakwiriye kwakira ubu buryo bwo gukandamiza abanyamakuru nk'ikintu gikwiriye kumenyerwa.
Urakoze Geoffrey Mutagoma, mbabwire ko uwo mutegetsi wo ku mugabane w'Uburayi uvugwa muri iyi raporo ya Reporters Sans Frontieres ari minisitiri w'intebe wa Hongiriya Victor Orban. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Tuvuge imigwi Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika,
bakunzi b'Ijwi ry'Amerika,
ku itariki ya 16 y'uku kwezi kw'indwi, radio yanyu Ijwi ry'Amerika
izuzuza imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda.
Amakuru yizewe y'imamo agasana imitima. Ijwi ry'Amerika
ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramo uruhara ruboneka,
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye.
Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku Ijwi ry'Amerika.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu, mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radio@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi abantu barenga 60 bamaze gutabwa muri yombi nyuma y'ibitero bimaze iminsi bigabwa mu ntara ya Murangia no mu zindi bihani mbibi. Ibitero byaguyemo abantu bagera kuri 42, benshi mu bafashwe bakomoka mu ishyaka CNL ritavuganwe n'ubutegetsi rikavuga ko harimo gutotezwa. Kuri wa kabiri, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashuye intara ya Mwaro ahamagarira abanyagihugu kwicungira umutekano. Inkuru irambuye Elo Jewinika neza.
Abamaze guhagarikwa bose uko barenga 30 baturuka mu ntara za Mwaro na Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Izi ntara zihana urubibe ya nyuma ikaba ariyo yabereyemo igitero cyahitanye abantu 18 mu ijoro ryo kwa 26 burishira wa 27 ukwezi kwa gatandatu guheze. Nk'uko amasoko atandukanye yo kwizerwa harimo afashije gukura mu miduga ibiziga byaturiwe yavyemereje Ijwi ry'Amerika. Imigwi y'abahagarizwa n'ibiri nyamukuru abanywanyi b'umugambwe SNL utavuganwe n'ubutegetsi hamwe n'abakukuruke bahoze mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi imbere y'uko imihari yagwanya leta yinjira muri nzego. Nk'uko intonde Ijwi ry'Amerika ryabonye n'ubuhamya bw'abafise ababo bafunzwe buvyemeza, Eme Magera aseruka mu mugambwe SNL ku rwego mpuzamakungu yatubwiye ko bifata nk'itotezwa ry'abanywanyi b'uwo mugambwe.
Hagize iminsi hahagarikwa abanywanyi b'umugambwe SNL bahagarikwa iby'agasakisaki bagahagarikwa kandi mu masaha y'ijoro badafise n'uburenganzira n'urupapuro rubahagarika. Iyo habaye ikintu cakozwe n'abantu tutazi nyene kumbura ubutegetsi buba buzi kuko niyo habaye ubugizi bwa nabi nk'ubwo amatohoza ntawumenye yashika kwibuka ntibafata abo bantu bafata inzira karengana z'abaseneri none wewe usobanura gute yuko igitero kiba kigayitse cica abanzira karengane mugabo nyuma y'iminota mikeyi bavuze ko bataze abo bantu kuntu abaharibo kwazibona bagiye basimbye ku ngo z'inyankamugayo ku ndongozi z'inyankamugayo zibereye mu rugo ugasanga n'abana mbere bashizemwo barafashwe gifatwa kwa gasakisaki nigereke politike yuko kuntu bacecekesha umugambo seneri
nyuma y'iminsi ne kino gitero kibaye umuvugizi w'ushikanganje bw'umutekano yabwiye amenyesha makuru ko ari ikorwa c'itera bwoba ariko Pierre Nkurikiye kugeza n'ubu yirinze kuvuga ibyahononekariye
inkozi z'ikibizi ikora itera bwoba zategereye imiduga yarimwe abantu bariko barayitahukira zikayi rasadziga zikayiturira kabari habapfuye n'abakomeretse inyuma y'ico gitero rero amatohoza ariko arakogwa hariho abaza bamaze gufatwa amesha yuko igipolisi kiri ku kivi gushikaho zino nkozi kibizofatwa kandi ziheze zishikirizwe ubutungane maze zikubitwe intahe mu gahanga
Pacifique ni nazo twarishira hamwe Focodeli ikorera mu mahanga ajyana afusuwe n'ubutegetsi rikaba ryakoze amatohoza kuri aba bahagarikwa asanga hari ibintu byinshi bidatahuritse
abafashwe haciye amasaha atatu gusa igitero kibaye bakabasanga mu mihana yabo ugasanga bagiye kubafata ni bamwe mu ndongozi z'amashure na abarimu n'uwahoze ari mu standere ya komine Rutegama ibi bintu bikata vyerekana ko mengo abafatwa bari bateguwe imbere y'ico gitero kuko ni hano mu yotubwira ko mu masaha atatu gusa mwijoro abo bantu b'abasivile bake bakorana n'abapolisi bakabaheje gukora amatohoza mu bindi bihugu byose iyo havuzwe ivyo vyiteragoba abategetsi bo hejuru b'igihugu bacaboneka mu gushika kuraba abapfuye mu kugarukira imiryango ariko icadutangaje kuri bano bantu bapfuye mu Rutegama nuko abategetsi baboneka nk'abantu bafite ibyo bashaka kunyegeza ibitegiri by'abapfuye basa n'abadashaka ko bija ahabona
izo bitegiri naho byanyegejwe leta yahambishije ku itariki ya tatu kwezi guheze abantu 14 baguye mu gitero cha Rutegama ifadikanije n'imiryango mu ibanga rikomeye ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka ivyahavugiwe Martin Ntiretse umunyamabanga yamaho mushikanganje bujejwe umutekano yavuze ko n'abandi bantu bagihagarikwa yizeza ariko ko butungane atawe buzorenganya hari ku mutumba wa Kayogoro muri komine ntara ya Muranza
uno munsi rero tuje gushingura bano bantu kwakuwemo batagwaye batanishi akaranga barundi n'abarundi kazi yo kwica ntibirimo na cyane cyane kwica umuntu utazi n'uwariwe tegereye mu modoka gusa amatohoza azoshika turashobora gusanga babikoze hashobora kuba harimo nabi wabo bari kuyemo nivyo hari haba amaze gufatwa amatohoza yaratanguye mugabo n'abandi bazofatwa kugira tumenye ukuri ubutungane buzokora itwifuza ko hari ibikorwa by'ubwicanyi nk'ubu yosubira kuba mu Burundi kuko ntambara twarayisezereye
kuri uwa kabiri president Evariste Ndayishimiye yaroye mu ntara ya Mwaro asaba abayivukamwo kwicungerera umutekano imbere ya byose umuvugizi we Evelyne Butoye
nyiricubahiro umukuru w'ucacu Burundi aheje kugirisha inama abavuka ngaha mu ntara ya Mwaro abatumiwe rero bari abatowe hatumiwe kandi imvukira zisanze zirangura imirimo inyuranye mu buzima bw'igihugu abasirikare abapolisi abakora mu biro by'umukuru w'igihugu abakora mu shikiranganje butandukanye basanze bavuka hano abahamagara guhagararira umutekano ati igihugu ni canyu ati kandi ntaterambere rishoboka atamutekano ahari yibukije abanyamwaro yuko bonyene bohagararira umutekano umwe wese ku ruhara rwiwe ati umutekano ni karahara mu Rwanda ntibacure
dufatiye ku bitegeri byemezwa n'igipolisi hamwe n'amasoko y'ijwi rya Amerika kuva hagati mu kwezi kwa kane habaye ibitero by'abantu bitwaje inkoho muri komine za Rutegama na Muramvya mu ntara ya Muramvya hamwe na Rusaka muri Mwaro hamwe n'ibitero by'amagrenade ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bigahitana ubuzima bw'abagera kuri 35 abantu barenga 60 baramaze gufatwa batabwa muri yombi n'igipolisi eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari cyasuzumwe kandi kuri wa kabiri mu nama yahuje abayobozi b'ibigo by'iperereza n'umutekano mu Burundi mu Rwanda muri Uganda muri Tanzania no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Desire Hatungimana
mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niho aba bategetsi bahuriye kugira bahanahana ivyumviro kubijanye n'ingene botuza imigwi ihungabanye umutekano General Major Idefonse Barurema arongoye iperereza mu Burundi amenyesha ko bumvikanye na bagenzi we ukuntu bagiye gutuza iyo migwi bakoreye hamwe biyumvira ko mu myaka ibiri atamugwiza ubukirangwa mu karere
ibikorwa by'iyo nama rero bifatanye n'ibijanye n'ango mu karere k'ibiyaga binini dushobore kugwaniriza imigwi y'abagizi ba nabi isanzwe iri mu karere ka Kongo hanyuma turumvikane yuko bitezwa kwigwanya arongoye izo nzego zigendereza n'iperereza mu gisirikare no mu gihugu bashobore kwemeza icyo no kwita nk'urupapuro ngendurwa ko rw'ibikorwa bizokorwa mu kurwanya imigwi n'ibikorwa bizokurikira kugira ngo bashobore gutuza iyo migwi muri aka karere. Muri make rero nibyo bashoboye gushika ko kwemeza icyo gikorwa gikomeye kizomara imyaka ibiri kugira ngo ishobore gutuza burundu imigwi igende izunguruka muri aka karere.
Uwo mutegetsi arongoye iperereza mu Burundi amenyesha ko iyo migwi nka yose icumbika muri Congo ikaba yagiye iragwirirana biturutse kuri kahise ka Congo n'ibihugu bihana imbibe.
Muhayo ingwano zagiye ziraca mu karere, haba mu Rwanda, haba muri Congo, haba ngaho iwacu mu Burundi. Ibyo ahanini nizo byatumye kajya karere gacumbikwamo n'imigwi yagiye irahindura amasura. Iyo migwi rero ibona parikayo, aricyo gituma mubona hafashwe ingamba zikomeye zo kugira ngo ibihugu byose bishobore gukorana bishigikiwe n'akarere, bishigikiwe na komunite internationale kugira ngo turebe ukuntu twakwigira hamwe ibibazo byo kugira ngo imigwi ituzwe.
Kugeza uno munsi General Major de Force ya Barurema arashima aho bagejeje mu kwitegurira gutuza iyo migwi y'inkozi z'ikibi. Amenyesha ko inguvu bashize hamwe zizotuma abenegihugu b'ivyo bihugu baruhuka kwamana intekera ahubwo bakajya mu bikorwa by'iterambere.
Igikomeye si ukugaya cyangwa gushima ibyo tumaze gukora, ahubwo igikomeye ni ibigiye gukorwa. Inguvu twazishyira cyane cyane ku bigiye gukorwa kugira ngo iyo migwi dushobore guhanahana amakuru no gushobora gukorera hamwe kugira ngo dushobore gutuza iyo migwi no kugira ngo abenegihugu mu karere bashobore kuronka amahoro bakore, hanyuma noneho ubuzi bushobore kuboneka bagwaruka birukira mu bintu bijanye n'ibyo by'imigwi, bashobore kuronka akazi, bashobore kubaho, bashobore kubona yuko hamwe umutekano maze gukomera muri ibyo bihugu no mu karere n'iterambere zikurikire.
Ngo menya ko iyo nama ihuza abo bajejwe iperereza muri ibyo bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini igiri ya kane yaheruka yabereye mu gihugu cya Congo kwigenekereza rya gatatu gushika irya gatandatu kwezi kwa gatanu umwaka w'2020. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ubufaransa bwafashe icyemezo cyo gushyira Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ku rutonde rw'ibihugu biri mu gice gitukura kubera icyorezo cya COVID-19 gikomeje gukwirakwira muri icyo gihugu. Inkuru yatangajwe na Radio Mpuzamahanga w'Ubufaransa RFI iravuga ko ubutegetsi bw'Ubufaransa buhangayikishijwe cyane n'ubwoko bwa virusi ya corona byitwa Delta. Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibaye igihugu cya ku mugabane wa Afurika gishyizwe kuri urwo rutonde nyuma ya Afurika y'Epfo, Namibia n'ibirwa bya Seychelles. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubeli ya Baro wafashije kuyabagezaho. Mbashimiye kuba mukomeje kuba benshi mukurikira Ijwi ry'Amerika buri munsi, cyane cyane abari mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, mu kagari ka Gako, mu mudugudu wa Marembo. Mbifurije mwese umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Babyeyi babyaye mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha, waho muri hose ku isi dore ntacyo ibagere ku mutima, tubifurije kuraho.